Mwabandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane ayagezwe ho ijyano hino kwisi turayatangurira ku mugabane wa Afrika muri Tunisia Perezida Kais Saied ejo kwa kane yavuze ko ateye kubiri n'umuzo w'indorerezi mvamakungu mu gihugu ciwe mu gihe mu mpera z'uyu mwaka citeguriye referendumu kwibwirizwa shingiro hamwe n'amatora y'abashingamateka. Mugihe yariko ararahiza abagize komisiyo nshasha y'amatora, Perezida Saied yavuze ko igihugu cy'iwatanye inteko zizagifashe ku buryo cyorungikirwa indorerezi ziza gucungera amatora. Perezida Saied mu kwezi kw'indwi umwaka uheze yarasheshe leta yongera kuri inama nshingamateka na sena. Ibi bituma haba ubwoba ko demokarasi inigiwe mu menshi kuva icyo gihe ni wagenzura igisata cy'ubutungane kandi ku itariki ya 22 ukwezi kwa kane yarihaye ububasha bwo kugena batatu mu bantu indwi bagize komisiyo y'amatora barimwo wenyine ubwiwe. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwavuze ko butewe impungenge n'ingingo ya Perezida Saied yo guhindura wenyine ubwiwe atawe agije inama abazohagararira amatora muri icyo gihugu. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria abana barenga imiliyoni 18 n'ibice bitanu ntibashoboye kujya ku ishuri kandi abakobwa ngo barenga igice cya kabiri cyabo. Ikigega cya UNICEF cyita ku bana UNICEF kivuga ko ibitero ku mashuri bikorwa n'abajihadiste hamwe n'abasuma mu buraruko bw'igihugu biri mu byatumye ibitigiri by'abana batiga byiyongera. Ni kuva igihe abajihadiste ba Boko Haram banyuruza abana b'abanyeshuri b'abakobwa 200 bo ku ishuri rya Chiboko mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria hari mu 2014. Ayandi mashuri aharurwa mu macumi yaratewe nk'ibitero nk'ibyo haranyuruzwa abanyeshuri batari bake muri icyo gihugu cya Nigeria. Mu makungu harabandanya havugwa intambara muri Ukraine n'amakuru ajanye nayo. Perezida wa Finland Sauli Niinisto hamwe n'umushikiranganji we wa mbere Sanna Marin bashikirije jo ku munsi wa kane ko bemeye kwiyunganisha ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi gishinze kugwaniriza umwasi hamwe ariryo OTANI. Abategetsi ba Finland bagaragaje ko mu gihe bo kwemererwa kwiyunga n'uwo muryango umutekano w'igihugu cyabo wokomezwa. Biyemeje kandi ko mu gihe cyavuba bagiye kubisaba bavuze ko ingingo bayifashe haheze igihe yiyumviwe ko kandi babanje guhanuza OTANI nyene hamwe n'igihugu kibanyi cya Suwede. Abategetsi muri Suwede nabo byitezwe ko bashobora kuzosaba kwinjira muri OTANI mu minsi iri imbere. Uburusiya ariko bwaciye bugabisha ko bushobora guca bufata intambwe bwise iz'ubuhinga bwa gisirikare hamwe n'izindi ngingo kuri iryo terabwoba ku mutekano wabwo. Dmitri Medvedev n'icegera cy'umukuru wa kanama k'igihugu kajejwe umutekano mu Burusiya yavuze ko hari ingaruka ko intambara barimwo muri Ukraine ishobora kuzoca iba iya nikleyere kandi ko bazohahombera bose. Finland ihana urubibe n'Uburusiya rungana ibirometero 1,300 birenga. Ni kuri iyo ntambara nyine impunzi zirenga miliyoni 6 arizo zimaze guhunga Ukraine kuva Uburusiya butateye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ibiharuro bitangwa n'ikigo cya UNICEF impunzi HCR byerekanye ko gushika ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatanu abantu bangana 6,629,705 bahunze igihugu cya Ukraine. Haseri ivuga ko benshi bagiye mu bihugu bibanyi imbere yo kubandanya mu bindi bihugu bya kure kandi ngo Polonye ariyo yakiriye benshi muri bo. abagore n'abana bagize ibice 90% by'izo mpunzi kuko abagabo b'imyaka iri hagati ya 18 na 60 barabujijwe kuva muri ico gihugu kugira bakirwanire ishyiramo impunzi makungu ryita ku mpunzi n'abimukira w'imesi naryo oyeme naryo rivuga ko abantu bashika 1,800,000 ariyo bahungiye mu gihugu hagati muri Ukraine. Amakuru ku magara y'abantu ni kuri COVID-19 abantu barenga 2,000,000 nibo bamaze kwicwa n'iki kiza ku mugabane wa Buraya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryabishikirije ejo ku munsi wa kane. Intara ya Buraya ya OMS igizwe n'ibihugu 53 harimwo n'ibihugu bitari bike byo ku mugabane wa Aziya. Kubwa OMS abantu 2,259 nibo bishwe na COVID-19 munako karere ka Buraya. Leta zumwe za Amerika igihugu kiza kwisonga mu gusinzikara cyane cyatakaje cyonyene ubwacu abantu barenga 1,000,000 bishwe na COVID-19 ariko rero abandura bashasha hamwe n'abafa baragabanutse nkuko OMS ivuga kubwo gushika mu kubice 26% hamwe na 24% mu minsi indwi ihitiye.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza hayo nayandi nibutse abatwumviriza ko ashaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Njuti bakunzi bacu nongende bashimire ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Leta y'u Burundi ntiyemera ibyavuye muri rusansuma yo kumenya ibitsigiri by'ivyuma byo kuyunguruza bidaca amafaranga bibarizwa mu gisagara cha Bujumbura.
Icyegeranyo cyabonekanye twasanze kirimo amahinyu. Amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero akatwereka yuko hari abantu batifuza yuko igisagara cyacu kijyamwo urutonde mu byo kuyunguruza. Bifuza yuko twoguma mu kajagari.
Uyu ni Jarvin Ndirakobuca n'umushikiranganje w'intara yo hagati umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomune mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru himuze tugaruka ko handi hato muri hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi bacu. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda aho urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari muri ico gihugu rwaraye rushikirije raporo yago y'umwaka wa leta waheze igenekerezo rya 30 kwezi kwa gatandatu ko mu 2021 abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka y'ico gihugu. Umugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru.
Ibigo n'inzego za leta bigera kuri 2,600 nibyo byagenzuwe mu bisobanuro yahaye inteko ishingamategeko imitwe yombi ejo kuwa kane. Umugenzuzi w'imari ya leta yasobanuye ko mu bigo 96 byagenzuwe byagize raporo ya ntamakemwa. Ibigo 60 bigira raporo ko byakwihanganirwa mu gihe ibigo 13 byagize raporo igayitse. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko ibigo byabonye ntamakemwa byazamutse kuko byavuye kuri 53% mu mwaka w'ibihumbi 2020 bikagera kuri 57% gusa iryo zamuka ntiryabujije leta guhomba. Alexi Kamuhire.
Amasezerano 37 afite agaciro ka miliyari 201. Gutinda kw'imishinga byateye ubwiyongere bw'amafaranga yishyurwa ku bakurikirana imirimo. Ubukererwe butuma leta itanga amafaranga y'inyongera atari ngombwa. Hari imishinga yatangwa, imishinga 8 ifite agaciro ka miliyoni 965, ifite imishinga ihagaze. Imishinga 11 ifite agaciro ka miliyari 102, amafaranga angana na miliyari 426 ashobora kudakoreshwa yose kubera ko imishinga genewe yaracyererewe gushyirwa mu bikorwa, ifite imitungo idakoreshwa. mitungo 88 ifite agaciro ka miliyari 37.
Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko kugeza uwo mafaranga asaga miliyari 2,400,000,000 ataragaruzwa muri miliyari 5 n'igice yari yanyerejwe umwaka ushize. Abadepite babumijwe no kumva ko umutungo wa leta ugenda ntihabe inkurikizi.
Haracyari abantu bahendesha leta kubera inyungu zabo bwite.
Yumvuga rero SSB abanyarwanda bajye babyumva ni icyahoze ari ke sosiyal. Ariko kubona izi miliyari 138 n'ibishyikenda ishoramari ridatanga umusaruro wifuzwa ndetse no gukusanya iyo misanzu yewe bakata buri kwezi nabyo ntabyo babishoboye.
Harimo nka ziriya kompyuta mu bana ziba zaratanzwe mu bigo bidafite umuriro w'amashanyarazi. Kubera iki zitavamo ngo zijye mu bigo abana bazikeneye?
Urareba ugasanga umutungo uracyakoreshwa nabi nyako wa speaker. Leta yafashe kugira ngo ufashe abaturage ariko barubaka inganda zitunganya ibigori zidakora.
Hari bamwe mu bagize intego ishinga amategeko basabye ko imikorere ikwiye guhinduka.
Usanga nibura 10% y'ingengo y'imari dutora amafaranga buri rwirengero cyangwa ugasanga yakoreshwe nabi.
Abadepite tukicara tukaratifia tukemeza ariko amafaranga nako bakayagereza uko babyumva koko. Hagumye kwa inzu indi forum cyangwa ubundi buryo abantu biganiraho agafatwa indi myanzuro ikakaye abantu kujya bafatwa bagafungwa ibi naho ubundi zahora muri za raporo zanditse neza mu ndimi z'amahanga zigororotse ariko nta kiri gukosoka.
Nyuma yo kugezwa iyi raporo abadepite bagize komisiyo y'umutungo w'igihugu bagenda batumiza buri rwego rwose rwavuzwe mu micungire mibi y'umutungo wa leta rugasobanura uko umutungo w'igihugu wabuze. Gusa ibi bigenda bikorwa buri gihe uko iyi raporo isohotse. Buri mwaka abadepite bakagaragaza ko birambiranye ariko bikongera uko umwaka utashye. Kugeza ubu leta itangaza ko yashyize imbaraga mu kugaruza umutungo w'igihugu. Mu makuru twagiye tubagezaho nuko kenshi iyo bigeze mu nkiko ibyaha bifata ubusa cyangwa bigafata mbarwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho amakinga arenga 10,000 amapikipiki yababa 200,000 bene amakinga y'imotera arenga 500,000 arivyo biharuro vyavuye muri rusansuma yakozwe n'igisagara ca Bujumbura kugira ngo hamenyekane ivyuma bidaca amafaranga muri ico gisagara uko bingana. Leta ntiyemera ivyavuye muri iyo rusansuma nkuko muvyumva muri no nkuru twaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuruno wakane umushikiranganje w'intwari bereye umutekano w'iterambere ry'amakomine Gervain Ndirakoguca yakoranije inama yarimo urongoye igisagara cya Bujumbura ba musitanteri barongoye amakomine yo muri icyo gisagara n'abarongoye abandi mu gipolisi. Hari mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyavuye muri rusansuma ivyuma bidaca amafaranga uko bingana kugira bene vyo bahabwe uburenganzira bwo kubikoresha binjira hagati mu gisagara cya Bujumbura. Icegeranyo cyabonetse umushikiranganje Ndirakoguca yagiteye ivyatsi.
Icegeranyo cyabonekanye kwasanze kirimo amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero akatwereka yuko hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyunguruza, bifuza yuko twoguma mu kajagari.
Uwo mushikiranganje amenyesha ko icyo cegeranyo yaciyamirije afatiye ku biharuro bikigaragaramwo biboneka ko birimo amahinyu menshi.
Twasanze ari amamoto angana 2,813 amakinga ya sporo tutadusanga 13,000 7,711 twadukinga dufise imoteri tumwe bita jeho kuki dusanga 5,884 igisagara kuze kikibamo bajya kwa musitanteri bari ngaha ashebe zone bari ngaha ageze umutekano bari ngaha ibivyuma biriho muri gisagara cya Bujumbura.
Urongo y'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana aremeza ko igikorwa bakoze batagikoze neza yagiriye akasaba imbabazi.
Igikorwa mu bisanzwe twaragikoze ariko nagomba ndabasaba ikigongwe kuko icyo gikorwa natwagikoze twasanze hariho ibintu bimwe nkora mutima tutakoreye ko ibiharuro bimwe twabahaye ibyari biharuro bidakwije ibyo twategereza gukorera ko byose ariko naho biri uko twasanze igikorwa mwadutumye koko harimo amahinyu. Urumva neza ko badushyize mu mutego ndasabye ikiyongwe ku izina ry'abakoze icyo gikorwa.
Icyo gikorwa cyakozwe nabi kikaba kigiye gusubirwamwo. Abafise ibyo vyuma bidaca amafaranga vyabafasha kuyunguruza mu mirimo yabo babona ko kuri bo ari agahombo kanini.
imigabo n'imigabo mbandika ndarangura nja ku kazi mfata bisi mbura ntegera mbura nuko nshika ku kazi natetse hanyuma ngaca nshika narushe ku kazi simeza ngo ndagakore neza ngaca nsanga mvuna tamwibarabara nagize kwikoresha ku kazi uko nuko ruhombo mbona rutuma no kuri ibintu byo hagara bigasa kuja mu buryo
tubibutse ko kuvigerekeza rya 2021 ukwezi kwa gatatu uno mwaka atakinga ipikipiki cyane tukutuku birekuriyo kinjira hagati mu gisagara cha Bujumbura. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere kubandanya nano makuru mbanze ndabararikire ikiganiro muri sanga tuno munsi saa 10 mugenzi wacu Thomas Kamirindi aza kugaruka ku bibazo bitandukanye abakozi bo mu nzu bahura navyo mu buzima bwabo bwa misi yose ntimuze rero kugisibaza kuba ari saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda duce tubandaniriza rero mu yavugwa mu gisata c'ubudandaji aho abadandaza bo mu bihugu bihurira ku kiyaga Tanganyika mu by'ubudandaji basaba Tanzania kuborohereza mu nama iri kwibahuriza ikigoma muri Tanzania bagiriza ico gihugu amananiza mugenzi Zwatu pia Claver Niyonguru, alamandanya nino nguru.
Abagwiza tonga n'abanyamitahe baturuka mu bihugu bitano bihurira ku kiyaga cha Tanganyika ari byo Burundi, Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia bose barahuriza kw'ico gice kirimo ubutunzi bwinshi ariko kw'amategeko agenga ibihugu ataborohereza kubuhanahana biciye ku mipaka no muri ico kiyaga. Ibyo nivyo byatumye abaserukira abandi bahurira ikigoma mu buseruko bushira uburengero bwa Tanzania mu nama rukokoma y'iminsi itatu yo kurabira hamwe icokorwa kugira ngo rudandazwa rwambukiranye imipaka rutezwe imbere. Amakuru abo muri iyo nama avuga ko igihugu cya Tanzania gitungwa gatoke ko kitorohereza abagwizatunga bo muri ako karere. Ni mu gihe icyo gihugu gikora kwiba hari Indiana ahari kivuko cya Dar es Salaam haca ibidandazwa hafi nka byose bivuye hanze ya Afrika bigiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati. Olivier Suguru aserukije ishyirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi arabigaruka ko muri iyo nama
muri rudandaza mu njya ukambibe iyo dushoye ibintu byo cha Tanzania byinshi nk'ibikeyi baca badusaba yuko tubanza kurondera certifika tugiye gutura muri Dar es Salaam kubera iki banka kwemera urupapuro rutanzwe na BBN kandi nayo nyine isanzwe ifise ububasha n'ubushobozi nk'uko iyo TBS ibisanzwe bikorwa mu karere kuri iki isoko rusange rya EAC. Iki nacyo ni cerekeye ico bita certificat d'origine ni cerekana neza mu mwimbu dushaka gushora hanze ko byakorewe koko mu karere k'ibihugu bya EAC Burundi burimo.
No ku ruhande rw'u Rwanda abagwiza tunga bemeza ko bahura n'ingorane bageze mu gihugu cha Tanzania. Ni mu gihe ibyo bihugu nka byose kiretse Zambia bisangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufite amategeko yo korohereza abanyamitahe. Bayingana Elade afise societe y'imodoka zunguruza abantu yitwa Matunda Express mu bice ikoreramwo na Tanzania harimo yaganiriye na bagenzi bacu bi radio y'igihugu RBA ari muri iyo nama.
Iyo bamenye ko ari umucuruzi ku ruhande rwa Tanzania bamuca amadolari ijana, aho iyo ugiye kwambutsa imodoka ugenda mu byonyine baguha iminsi irindwi yonyine, iyindi irenzeho ukajya uyishyurira imizani yabo nk'ikamyo ugasanga yahagurutse muri port ipimwe ibiro umuzani uri oke, ariko mu mizani yo mu mayira ukaza kugenda usanga barakurega kurenza nta wundi muzigo warengejeho. Aho twebwe nko ku ruhande rwa Tanzania imodoka y'inyarwanda itwaye abagenzi iyo yambutse kugira ngo ikomeze muri Tanzania bayica amadolari 152, aho kubona registration ya business muri Tanzania bigora cyane, bigusaba ko rimwe na rimwe ubucuruzi bwawe ubuvanga n'umutanzania ndetse ukamuha n'imigabane ntacyo aguhaye kugira ngo ubashe kubona uko ukora. Kandi ibyo ngibyo bigasanga biri bisike cyane.
Kuri iyo myidogo yose igihugu cya Tanzania kiremera ko batarira busema. Liliane Rukambuzi, umuhanuzi mukuru mu rwego rw'igihugu rwitaho ibidukikije muri Tanzania National Environment Management Council, yaserukiye igihugu ciwe. Yavuze ko hari byinshi bigiye gusubirwamo kugira urudandazwa rwambukiranye imipaka rugende neza kandi na Tanzania kihungukire byinshi.
namna ambavyo wanaweza wakawekeza.
Twasanze kiri byinshi byo gukura mu nzira kuko amahigwe ni menshi cyane kandi abo bagwiza tunga nabo barafise gushaka n'uburyo kumbure kuri bamwe bamwe. Twebwe ico twitaho cyane ni kurikizwa ry'amategeko canke guhinyanyura ayabangamira abana bariya. Ariko ico twifuza nuko abazana imitaye muri Tanzania babanza gusoma bagatahura kandi bakubahiriza neza amategeko ahari yereke rudandazwa bakanibuka gukingira ibidukikije. Twibaza ko twese turi hamwe tutobura gutora umuti urama kugira ngo ubwo rudandazwa tugungukiremo twese y'aba Tanzania canke ivyo bindi bihugu dusangiye akarere k'ikiyaga cha Tanganyika
letu, lakini na kwa manufaa ya mataifa hayo ambayo yanakuja kuwekeza
kugira abagwiza tunga bo mu karere bateri imbere umujyango wa Afrika y'ubuseruko bine muri ivyo bihugu bitano bihuriramwo kubahanura gukorera hamwe no gushira imitayi mu gihugu boroherezwamwo mu kurindira ko ibihugu byose byubahiriza amategeko y'isoko rusangi hamwe no gukuraho amakori n'amategeko ku mipaka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe mu gisata cy'ubutungane unywanisha arashimira president w'ico gihugu ko yanse ko leta yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu 1972 bwitwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu imbere y'uko umurwi CVR uheza gutohoza kundi bwicanyi bwahitanye abarundi mu bindi biringo. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru Jugi Amerika i Nairobi muri Kenya Elo Julikaneza.
Bele nila heza ama tohoza, nila heza kumenyukuri, none, tuzoza tuafata kamanyu maa. Mungu na musi mufuze lerongo, ukuma zoza wala vuga kaa, chamu kakole lako. Muzo chamu sanga, bicha vizana, ningora nembele.
Ema jambo ya sanga jemenshi, nyuma higani ilo president Vexen Daishimi ya gila nye name yesha makuruga mbele, nyuma hafi imi ya kibiri, atangu ya mabanga yuku longoro Burundi. Ichabi tumyenuko kubigihechoose ya mazere mwenye mwanga mkuru wa sende defde defugeza icha ye kunebe mkurugi hugu, nubu walimu wawo nese kurubuga umurugisewe. Uja gucukura ibinogo rusangi vyahambwemwo abantu bishwe mu rwimo rw'1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Akanagushimira kuko rikorwa ciza. Perezida Ndayishimiye ku munsi wa kabiri akiriye mu ntangamarara imbere yo kwakira ibibazo vy'amenyesha makuru yagarutse ku vyerekeye imirwi ibiri iteganywa n'amasezerano ya Arusha y'umwaka w'2000. Ayo masezerano niyo yatumye intambara zamaze imyaka irenga 10 hagati y'igisirikare ca kera kizwi nka FAB cyaciganjemwo abatutsi n'imirwi y'inyeshamba y'abahutu yarimwo CNDD-FDD wahavuye uhinduka umugambo ubutegetsi kuva mu 2005 ubugeze ubu zihagarara. Atamenyesha makuru y'umubajije yavuze icyatumye hafatwa ingingo yo kutongera ikiringo mu rwisente B wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo wasezerewe mu kwezi guheze. Perezida Ndayishimiye yagirizwe mu rwi ko arusigaye ujyanisha abarunda ho kubunga. Yemeza ko wakira amatati yobwirijwe kujya muri za sentare ukayitirira kandi ukaba warusigaye utagishira imbere umwumvikano w'abantu. Niko gukomeza aganira ku bijanye no mu gusever ujeje kunywanisha abarundi. Kintu atamutegetse n'umwe yari bwavuge ariko abantu bose bahora banuganuga. Icyatumye leta itemeza ku mugaragaro kwa 1999 ukwezi guheza hibukwa imyaka 50 ubukozwe ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 ariho nyabwoko kandi byari bitekanijwe. Inyuma yaho mu kwa 12 umwaka uheze inama nshingamateka yemereje ku rwimo rwa 1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi ariho nyabwoko. Icyemezo yafashe mu rwi sever umaze kwerekana amatohoza wakoze n'uburyo ubwo bwicanyi bwakozwe. Perezida Ndayishimiye yasiguye imvo zatumye leta ibangira.
Hari n'abacabaza bati none ko CVR yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari havuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki. None tuzoza turafata kamanyu maze uburongozi cyo bavuga ko muzaha kamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko. Icyo gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira icyo cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze. Mugu no munsi muvuze rero ngo ukuba zoza wala vuga kaa chamu kakore lako tuzoru hukira hee muzo chamu sanga bicha vizana ningora nembele
ijaya tuna kizgenda wabarundi ijagu yene zate hanse mushano umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ya Jenoside Cyirimoso yahani inyungu z'inkehwa z'abatutsi rikagwanya n'ivyumviro vya Jenoside ku isi.
Kuva ku mwami, umwami yatwara neza agatwarira bose yakebuye bakwiye kuvyitondera. mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki
kana Gervain Irigira amwe bagize amashyirahamwe yigenga kore hanze y'igihugu bakaba n'umuceka cumu wo mugicanye ibicenda na gatatu bwakurikiye yicwa rya president Amerika Kundadaye umuntu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu urupfu rwiwe rwakurikirwa n'iganda rwa ry'abatutsi arashima ijambo rya president ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'abarundi
ko umukuru w'igihugu yaraye abonye yuko harimo ibitagenda hakenewe ko haba kumvikana kwinyanyura cyane cyane iteko rihari uyu munsi kugacashirwa mu mugwi abashinga nahe n'abafasoni nta makemwe amajambo rero yaraye ashikirijwe umukuru w'igihugu ashobora gufasha inwanisha guha umwizero abarundi
umugwi Sadertohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 1885 kugeza mu 2008 aho umurwi wa nyuma wagwanira mu ishyamba washyira hasi ibirwanisho yamara kugera ubu maze gukora ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 umukuru w'igihugu yabajije abawugize impamvu
mbere n'icyo kibazo cya mbere nababajije banza musigure igitumwa mwarabye uwo mwaka mwawutoye mukurikije iki ko abandi bavuga ngo ni intention sibe ngo mwashaka bamwe bamuragira nabi batoye urabona ugiye kurondera ibiri inyuma y'72 ibyabona byaragiye
nyamara mushano wasanga ahubwo niba Severe yanka kwa amasura biciwe n'ababonye byabaye badapfa batavuze izo biboneye yari ikwiye gutangurira ku byabaye imbere y'1972
ibyabona biriho abacitse ku icumu bariho ababuze ababo bariho ntibabirondeye baramubeshe 1965 abishe abatutsi bo mu Bukeye na Busangana bariho ababibonye ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfuye ushaje uwo 1965 rero atamwihutiye kumubaza ari gukuraba iby'imyaka niwe ari muto ku 1972 oya bijya babikoranye ibishobisho
n'inyuma yo gutangaza ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72 yariho nyabwoko inama nshinga amateka ikabishyira ku mukono haraheze hafi amezi 6 umurwi Severe nta bundi bwicanyi uribanda ko matohoza kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusange byavubwemo abahutu icyo gihe ukanabaza afite icyo bavuze ko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Akaino ga duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twatafitiye mu kano kanya dushimira abagize uruhare bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoroma ku manager we Diane Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabike bamwe ndayifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha
It's the MP record Don't come much for that All is seven Just one Furaha manu moja na upendo
Jusangiri jambo ya hushe venshi Muri franga ya kose vjenshi Agasaro kaburaga Kaboneke venshi
Ejo hiza na yo ya kose vjenshi Tusisuru kena muzika ya kose jiji Amerikana Iwayo muunara Ejo hiza na yo ya kose jiji Tusisuru kena muzika ya kose jiji Amerikana Iwayo muunara Amerika. Karibu ya habari ya upe.
ya wanyonge.